sweetie, sweetie, you're like pa- Ini radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Shuti banywanye mwaramutse amahoro mu Burundi turi ku mirongo migufi ku metero 25 31 na 41 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 nibice bitatu. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese turahera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu nyama yaho n'ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma yacu n'ikiganiro cy'umuziki. Ndabashimiye ko mwahisemwo Ijwi ry'Amerika ikaze kuri radio yanyu. Uherereye ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu ejo ku munsi wa gatanu itariki 30 Kigarama. Icyo kiganiro cyabereye mu ntara ya Kirundo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yishuye ku bibazo biraba ubuzima bw'igihugu. Inkuru radio Ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi dusomegwa na Thierry Ndayishimiye.
Mumenye kwari nababwiye ngahasisentare hari habaza nkubu hari habazanya imanza hari umuntu muri rya mubona cyo rubanza rumwe aha umpubishije umenye ko ubukinko kora barundi rero mubaze ibibazo mutekanye ata kuvuga ngo turiko turagezanya kandi atanishavu
uko niko General Evariste Ndayishimiye yatanguye ikiganiro cy'abanditsi abamenyesha makuru n'abanyagihugu mu bijanye n'intwari bereye Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko indongozi zisezagura canke zinyuruza ubutunzi bw'igihugu bari ko barahanwa bakakwa n'amafaranga baba banyuruje. Leta iriko irakomeza intwaro ku rwego rw'intara. Umukuru w'igihugu yagabishije babura matari batitaye ibibazo batugwa n'abanyagihugu.
None nk'abantu biba ubutare bakabushora mu kindi gihugu igihugu kitabizi none nk'abo bavuga yuko ari gukunda igihugu abantu bashobora gufata umwimbu akawumarira mu bindi bihugu azi yuko niwe ejo azobashonje.
Ibyo rero nibyo bituma ibifungurwa bizimba. Hari kandi abanyegeza amafaranga mva makungu bigatuma igihugu kigira ikibazo cy'ubutunzi. Amahera mva makungu nayo kubungabunga sayo gutemberana mu mifuko. Abayasabye ntibayakoreshe ico bayasabiye bo kwitegura kuyasubiza n'abanyegeje amafaranga mu mazu yabo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko bazokora kugira ngo ayo mafaranga anyegeye agaruke mu mabanki afashe mu byiterambere. Ku kibazo cy'ubutungane umukuru w'igihugu yasanze bwavuye kure. Ubutungane bwabaye igikoresho cy'ubutegetsi kuva kera bituma abanyagihugu badatunganirizwa neza. Kubihindura bisaba umwanya utari muto. Ingorane ntiziri ku bacamanza gusa kuko hari n'abanyagihugu baruhisha ubucamanza ntibemere gushiraho intaya ishize. Umukuru w'igihugu yasanze kubitura za sentare 90% bataba bari mu kuri ariko abacamanza 45 barirukanywe kuko bariye ibiturire. Abaciza ngo gonde nabo ibyabo biracari ko birigwa ku kigabane cy'imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu. Umukuru w'igihugu yavuze ko
nibabandi babivyabona bya shetani ntakundi mugabo ntagira ubusimbo mutima yajya bishyiramwe rya buraya ibe ishyiramwe mpuza makungoni bimeze neza ibigenderanire hagati y'ibihugu imeze neza.
U Burundi ariko burafise ikibazo gikomeye cigwirirana ry'abantu ribyara matati mu miryango n'aya matongo kandi nyuma yiharura ry'abarundi gyimiri je hazofatwa ingingo zotuma iryo gwirirana rigabanya umurindi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yishuye kandi ku kibazo cy'ibifungurwa bizimbye akaba yasabye ko leta yofata ingingo yo kubyinjiza bitarisha amakori. Evariste Ndayishimiye yasiguye ko inyishu ya mbere yo kugwanya iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa ari kugwiza umwimbu nayo kubisumira mu mahanga sinyishu kuko naho nyene birazimbye. Ku kibazo cy'amatohoza ariko arakogwa na sentare mpuzamakungu ku Burundi kandi arayivuyemo abikekwa kwicaha bagashobora kurengutswa. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi agira ati bazodusomera mu mategeko aho byanditse ariko ntibiraba u Burundi. Ubu rero nta kamaro ko kuguma muri iyo sentare kandi u Burundi bushobora guca imanza nk'izo zo muri sentare mpuzamakungu. Niyo hogira u Burundi afatirwa mu kindi gihugu zizoba ari ingorane hagati y'u Burundi n'ico gihugu atari ingorane hagati ya sentare mpuzamakungu n'u Burundi. Ku kibazo cy'uko sentare y'ibihugu bya Afrika ubuseruko yaciye urubanza yemeza ko ikiringo kigira gatatu tuhora twara u Burundi Petero Nkurunziza kitari giciye mu mategeko. Uburongoye u Burundi yishuye ko atashira hamwe rifise uburenganzira bwo kwiga ingingo ziri mu ibwirizwa shingiro ry'ikindi gihugu. Abasirikare b'Abarundi bari gufasha kugarukana umutekano muri ko Congo iharanira intwaro rusangi nabo ntibagiye barondera gahembo no gufasha umubanyi yatewe kandi bariko babikora neza umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu nawe yasabye ikigongwe kwibura gy'impapuro z'inzira zitaraboneka yasiguye ko bari basabye udutabo tw'inzira twari gukoreshwa amezi 28 habonetse ariko abarundi badusaba ari benshi duca duhera mu mezi ane gusa ariko barasabye utugera ku 30,000 tuzoba twashitse mu Burundi mu mpera z'ukwezi kwa nzero kuza mu kurangiza ikiganiro Perezida Varisito Ndayishimiye yifurije abarundi umutima wo gukunda igihugu n'ibikorwa kandi bakagira ubuntu yifuza ku mwaka wa 2023 ubu mwaka w'icibutso c'intango nshasha mu iterambere yahanuye abarundi kandi kugira umunsi mukuru w'umwaka mushasha badasesaguye ico kibazo c'ubukene no kudasesagura twakibajije Faustin Ndikumana arongo y'ishiramwe parseme gishinze guhindura ingendo we basaba ubwa mbere kw'abarongoye Burundi bemera ku Burundi bukenye kugira ngo bwige kugene bwo gwanya ubwo bukene bishingi ye kumabanga tangwa muri leta
naho uramudashimbira abahinga ba expert bashoboye mabanga tandukanye kuva mu makomine hejuru n'ibiki ntakirambira uzofushikiriye n'ubushakashatsi utabushyira imbere la recherche
nayo Gabriel Rufyira arongoye ishyirahamwe gishinze kugwanya igiturire abona ko gushika ubu amahera y'agaciro ari make mu kigega ca leta bituma nko mu gisata c'ibitoro ababirangura baronka ibice ku ijana 60% by'amafaranga mva makungu baba bakeneye ngo barangure ibitoro byo kwira mu Burundi kugira ngo ayo mahera aboneke Gabriel ahanura leta
nuko leta yokora ibishoboka byose ikaduza umwimbu w'ibinishora hanze aho no kuvuga ikawa icyayi ubutare ikimba ubutare
kugira urwanya ubukene bw'amafaranga mva makungu Faustin Ndikumana ahanura ko hokwigwa uburyo burashe bwo kurondera amafaranga mva makungu ava hanze kongereza ayasanzwe mu gihugu gukoresha amahera ya leta ngo byokogwa mu muco kugwanya igiturire no kwiga uburyo bwiza bwo kukigwanya kwaka amahera bayanyuruje byo ntaco bishika ko mu iterambere iciza no guhana kuvanga amabanga ya politike n'ay'igihugu nabyo bituma haba gukingiranira ikibaba mbere no mu butungano kabisangayo Faustin Ndikumana abona kandi ku gihe cyose amabanga y'umugambwe azoba gisukiranye nayo igihugu nakizoshoboka kuko hacajamwo gukingiranira ikibaba
ku munsi wa kane abakunda umupira w'amaguru bazi canke bumvise izina Pele baraguye mu gahundwe mu kumva inkuru y'urupfu rwiwe Pele yamenyekanye cyane mu mupira w'amaguru ku rwego mpuzamakungu cyane cyane mu gihugu cya Brazil akomokamwo Timishimwe araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Ibinyamakuru byo mu gihugu cya Brazil hafi ya byose birandika inkuru igira iti azahora ari umwami ndetse nahagiye azakomeza yobore. Yamenyekanye cyane ku izina rya Pelé ariko amazina ye bwite ni Edison Alantas de Nascimento. Uyu Pelé waromaze kugera mu zabukuru kuko apfuye afite imyaka 82 yabaye icyamamare ku isi yose kugeraho kumva izina Pelé bitari bigoye namba kubihuza n'umupira w'amaguru. Pele yavutse ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 10 umwaka w'1940. Yavukiye ahitwa Tres Caracoles muri leta ya Minas Gerais azize indwara ya kanseri y'amara. Isi y'umupira w'amaguru yashenguwe bikomeye n'urupfu rw'uyu mukambwe kugeza aho ku cyicaro cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryururukije amabendera rikageza hagati. Uretse kuba ababendera kuri FIFA yururukijwe mu rwego rwo guha icyubahiro akwiriye nk'umukinnyi wubatse izina mu gihe cyose yabayeho, Pele aribukwa mbere y'imikino muri shampiyona y'Abongereza uhuza ikipe ya West Ham na Brentford uyu munsi wa gatanu ndetse n'undi mukino uhuza Liverpool na Leicester City. Abakinnyi n'abasifuzi bose hamwe baraba bambaye agatambaro kirabura kandi haratangwa umunota umwe wo kumwibuka ari nako ifoto ye iza kubigaragara mu mateleviziyo ari muri stade. Igihugu akomokamo cya Brazil cyatangaje ikintu mu gihugu cyose cy'iminsi itatu. Amagorofa menshi yo muri Brazil ubu yashyize ifoto nini cyane ya Pele ku nkuta zayo mu rwego rwo kwerekana ko ari umuntu ugiye yari mu mitima ya benshi. Uretse ubutumwa bw'akababaro bukomeza gucicikana buturutse mu bakunzi ba Pele, harimo n'abakinnyi uyu munsi nabo bakomeye ku isi barimo Neymar, Mbappe na Messi. Ejo kuwa kane Perezida Joe Biden wa Amerika nawe yunamiye uyu mukinnyi wabaye icyamamare. Pele ukomeje kwitwa umwami wa ruhago azashyingurwa umwaka utaha ntugire ngo nikerane ejo bundi kuwa kabiri. Pele apfuye kugeza ubu ariwe mukinnyi wenyine rukumbi warumaze gutwara ibikombe by'isi bitatu. icyo mu mwaka w'1958 1962 1970 mu mwaka w'1999 niwe watorewe kuba umukinnyi w'ikinyejana na komite mpuzamahanga y'imikino Olympic. Kuva mu mwaka w'1956 kugeza mu mwaka w'1974 yaramaze gukinira ikipe ya Brazil imikino igera ku 363 atsinda ibitego 281. Yakiniye Brazil itwara igikombe cy'isi afite gusa imyaka 17 y'amavuko. Natwe tumwifurije iruhuko ridashira.
Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika, tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mwaka iwanyu mu ntara mu karere k'ibiyaga bigari havuzwe cyane inkuru y'intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo z'icyo gihugu FARDC zirwana n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Kongo yakomeje gushinja u Rwanda ko rushyigikiye izo nyeshyamba, u Rwanda rukabihakana. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame arahiza abaminisitiri bashya mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12. Yagize icyo avuga kuri icyo kibazo, ni inkuru yateguwe na Asumta Kaboyi.
Muri uyu muhango kandi umukuru w'igihugu yagarutse cyane ku mubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu avuga ko ibirego Kongo ishyira ku Rwanda bidafite ishingiro.
But it has become so convenient for long.
Ariko hashize igihe kinini byorohera abantu gushinja u Rwanda mu buryo buremereye kuba nyirabayazana w'ibibazo. Iteka bishinja u Rwanda. Ntabwo ari FDLR, ntabwo ari Leta ya Kongo yagombye kubikemura ibibazo byayo ikita ku baturage bayo. Ntabwo ari ONU, ntabwo ari ibihugu bikomeye, cyane cyane Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'ibindi. Oya, n'u Rwanda. Iteka n'u Rwanda. Kandi bikaba M23 kubera u Rwanda. Birongera bikagaruka ku Rwanda.
Because of Rwanda. So it still comes back to Rwanda.
Perezida Kagame yavuze ko mu bashinja u Rwanda kwiba umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo n'ibihugu bisanzwe birushyigikira bizi neza ko iterambere rugezeho ryavuye ku gukora neza kandi cyane kw'Abanyarwanda. Umukuru w'igihugu yumvikanishije ko u Rwanda atari insina ngufi icibwaho urukoma.
Kunda migomba mifupi na migomba mirefu. The banana leaves they cut.
Hari insina ndende n'insina ngufi. Insina ngufi rero niyo baca amakoma. Aba bantu bibwira ko turi insina ngufi kubera uko igihugu cyacu kingana. Bati iki ni igihugu gito, amabuye y'agaciro bafite, bari abo bafite menshi cyane, twe ntayo dufite. Bityo rero bagahitamo guca amakoma ku nsina ngufi. Ariko baribeshya. Twebwe mu bugufi bwacu ntidufite uburyo, ariko dufite inzira.
Kini bwana wanajidanganya kwe. Sisi kwa ufupi wetu hatuna means lakini tuna ways.
Mukuru w'igihugu yanagarutse ku ngabo u Rwanda rwohereje mu bihugu bya Afrika arimo Central Africa. Ingabo zagiye mu mwaka w'2020 ubwo iki gihugu cyegerezaga amatora. Kugeza ubu u Rwanda rufite abasirikare muri Central Africa barimo boherejwe mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye n'abagiye mu bwumvikane bw'ibihugu byombi. Perezida Kagame kandi yanavuze ko u Rwanda rufite ubushobozi budahambaye ariko rubukoresha byinshi. Yanagarutse ku butumwa bwo muri Mozambique bwoherejwemo abapolisi n'abasirikare b'u Rwanda, avuga ko nta nkunga y'ahandi bakoresha. Abaminisitiri bashya barahijwe basanzwe bamenyereye mu mirimo y'ubuzima. Dr. Sabin Sanzimana na Dr. Yva Butera bahawe kuyobora Minisiteri y'ubuzima, basimbuye Dr. Daniel Ngamije na Dr. Mpunga Tarisisi wahawe kuyobora ibitaro bya CHUK. Dr. Sabin Sanzimana yayoboye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, umwanya yavuyeho ubwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwavugaga ko hari ibyo akurikiranyweho, nyuma akaza guhabwa kandi kazi ko kuyobora ibitaro bya kaminuza ya Butare. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, umukuru w'icyo gihugu Felix Tshisekedi yahamagariye abaturage kutanga abanyarwanda, ababwira ko nta ruhare bafite mu bufasha, avuga ko u Rwanda ruha umutwe wa M23. Inkuru yateguwe na Jimmy Shukrani Bakomera.
Mu ijambo yagejeje ku baturage ba Repubulika Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi yashimangiye ko umubano hagati y'ibihugu byombi utameze neza na gato. Muri no misi w'intambara ikomeje hagati ingabo za Kongo FARDC na M23, umutwe urwanya leta. Perezida Tshisekedi yahamagariye abanyagihugu kutagira urwango n'abanyarwanda, kuko nta ruhare bafite mu bufasha u Rwanda ruhaye mu 23 mu bikorwa by'intambara muri teritwari ya Rucuru na Nyiragongo. Ntitugomba kwanga abaturanyi, ahubwo ku byerekeye abanyarwanda nta mpamvu nimwe yadutera kubafata nk'abanzi. Mbibutse yuko mwebwe nk'urubyiruko mugomba gukora cyane, mugakura amaboko mu mufuka, mugakora kuko benshi badusuzugura bitewe no kutabyaza umusaruro umutungo wacu. Ubuyobozi bw'u Rwanda nibwo kibazo, naho abanyarwanda ni bene data ndetse n'abashiki. Iri jambo ry'umukuru w'igihugu ntirivugwaho rumwe n'abakongomani bo mu burasirazuba ndetse na bamwe mu banyapolitike mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Fabrice Bugaya ukuriye urubyiruko rwo mu ishyaka ASEN Action pour un Congo Nouveau ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru avuga ko Perezida Felix Tshisekedi yavuze ibyuzuye imitima y'abakongomani. Byari ngombwa ko Tshisekedi asubiza ibyo Kagame amaze iminsi avuga. Njyewe mbona ko yatanze isomo rikomeye cyane, kuko yatubwiye ko tugomba kubana neza n'abaturanyi bacu b'u Rwanda. Twebwe nta kibazo dufitanye n'u Rwanda, kuko murazi yuko abanyarwanda benshi baza muri Goma bagahaha, ndetse n'abakongomani bakava muri Goma bagahaha, kandi muri ibyo byose nta wigeze abahagarika. Uyu yongeraho ko byari ngombwa kuri Tshisekedi kwihanangiriza mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda, ariko umubano hagati y'abakongomani n'abanyarwanda udashobora guhungabana kubwo impamvu za politike, kuko ari ibihugu bihahirana umunsi ku munsi. Twese tubanye neza nta kibazo, ariko ikiduteye ibibazo byose ni impamvu za politike y'u Rwanda na Congo, aho usanga umubano ugenda umera nabi uko bwije n'uko buteye. Ariko perezida wacu Felix Tshisekedi yibukije mugenzi we w'u Rwanda ko ubu tugomba kuva mu bya kera, ko tutagomba kubigenderaho, cyane cyane uyu muntu ari umuyobozi kandi akaba afite inshingano nk'izi. Ku rundi ruhande, Eric Bagirubwira, umuyobozi w'umuryango uharanira impinduka muri Congo ushamikiye kuri Societe Civile yo muri Kivu ya Ruguru uzwi nka Association Moise Katumbi en Action, avuga kuba amagambo atagikenewe ku bakongomani, ahubwo ibikorwa nibyo by'ingenzi.
Ibikorwa biragamba cyane gusumba amagambo. Ubwo rero icyo naniteze kuri perezida wacu ni ugufata imyanzuro igaragara. Uti akavuga swate guhe guhera ubu trose tro, none mabisaba ngo hafatwe ingamba ziratuma umutekano uboneka, haba antuka bagashakisha iyo bwa bakagira ngo umutekano ugaruke. Ubwo rero kuvuga ngo n'iki gihe turimo kuvuga uti eti wenda Kagame niwe kibazo, uti wenda runaka niwe kibazo, amagambo gadakurikije n'ibikorwa kandi bigaragara.
Abaturage bo mu mujyi wa Goma bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko badashobora na rimwe gusubika ubuhahirane n'u Rwanda. Umwe muri butashatse ku izina rye rivugwa yagize ati:
"Nge ndabona Perezida Tshisekedi yavuze ukuri kubera ko yagiriye abaturage b'abanyarwanda imbabazi kubera amaronko bayavana muri Congo. Yo bambutse niho bazaga gushaka benshi, niho bazaga gushakira amaronko. None yavuze ko ari akantu kugira ngo abafashe. Yatakavuga wenda umuturage ari kujya arava mu Rwanda yagera i Goma, yagera hari hose babona yuko ari umunyarwanda agasitara. Ariko ko ari akantu karafashe, yeretse abaturage ba Congo iki kibazo ari Kagame atari abaturage b'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo Kagame aramutse havuye abanyarwanda byaba nka kera nta kibazo cyabagaho. None ubu ngubu ufite ikibazo ni Kagame na guverinoma yiwe."
Mapenzi David, umusesenguzi mu bya politiki ya Congo, wabona yuko intambara hagati y'ibihugu byombi ishobora kuba umuti w'ibibazo ibihugu bifitanye.
Nibatabihagurukira buri munsi azajya haravuka igroupe arme iturutse mu Rwanda. Sasa solution yanje nabona Congo yakoresha ni kuba hazarani bakagwana n'u Rwanda, bikitwa ni intambara ya Congo n'u Rwanda. Uzatsinda atsinde, uzatsindwa atsindwe.
Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
muyandi makuru yumvikanye cyane muri uyu mwaka wa 2022 nibiri urangiye mu Rwanda havuzwe cyane inkuru ya Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco Bamporiki ubushinjacyaha bumurega gusaba no kwakira ruswa uyu mwaka urangiye yarajuriye ajurira ibihano yahanishijwe mu mpera z'uyu mwaka urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwahanishije ministeri Bamporiki gufunga imyaka ine no gutanga ihazabu ya miliyoni 60 z'amafaranga. Bamporiki yakomeje gutakambira ubutabera ubushinjacyaha ariko ntibukozwa uko gutakamba kwe kuko nabwo bwajuriye busaba ko ibihano yahawe byahinduka kuko busobanura ko ari bito. Eric bagira ubusa mu bihe bitandukanye yakurikiranye iby'iyi nkuru.
Edouard Bamporiki agaragaye mu cyumba cy'urukiko rukuru yunganiwe n'abanyamategeko babiri Jean-Baptiste Habyarimana na Evode Kayitana. Umwitegereje ku maso Bamporiki aracecetse kandi arasa n'uri mu ntekerezo zidashira. Bamporiki wongeye kurangwa n'amagambo abumbatiye gutakambira umucamanza amusaba guca inkoni zamba akamugabanyiriza cyangwa akamusubikira ibihano yumvikanye avuga ko kuva yatabwa muri yombi na n'ubu yagize igihunga kidashira. Yakunze kugaragara yitangiriye itama atumbiriye ubushinjacyaha ubwo yabaga yumva ibisobanuro by'ubushinjacyaha ko byaharegwa. Mu gihe uruhande rwa Bamporiki rwari ruzi ko rwajuriye rwonyine, byaje kugaragara ko n'ubushinjacyaha bwajuririye ibihano urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhanishije. Mu mpera z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka urukiko rwamuhamije icyaha cyo kwiheje ikintu cy'undi mu nzira z'uburiganya no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rutahuje ibikorwa bigize icyaha n'amategeko ku cyaha cyo gusaba no kwakira ruswa. Bwabwiye urukiko rukuru ko hari ibikorwa umucamanza wa mbere atasuzumye kuri iki cyaha. Ubushinjacyaha kandi bukavuga ko urukiko rwamuhanishije igihano gito bumurega ko yatangaga amabwiriza kuri Vice Mayor wungirije w'umujyi wa Kigali Bwana Merari Mpabwa n'amaguru kugira ngo uruganda rwa Norbert Gatera rukora amayoga rufungurwe. Uyu ngo yari yamwemereye kuzamuha miliyoni 10 z'amafaranga. Ubushinjacyaha bukavuga ko urukiko rwa mbere rutasobanuye niba Bamporiki yaragize ubushake mu kwakira indonke. Buvuga kandi ko rutahaye agaciro ukwiyemerera kwa Bamporiki ko yakiriye miliyoni 5 z'amafaranga ya Gatera. Abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko ibivugwa n'ubushinjacyaha nta shingiro bifite kuko bitashoboka na rimwe ko yategeka Vice Mayor ushinzwe iby'imyubakire gufungurira Gatera. Abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko urukiko nta kosa rwakoze mu gutanga inyito ya nyayo aho kuba kwakira indonke rukabyita kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Bamporiki avuga ko amafaranga miliyoni 2 yari yashyize mu modoka ya Mpabwa n'amaguru atarayo kumuha nka ruswa ahubwo yaraye Bamporiki nk'ishimwe Gatera yari yamugeneye ku buvugizi yari yamukoreye. Ayandi basanganye umukozi wo muri Hotel Grand Legacy, Bamporiki akavuga ko bagombaga kujya bayanywa amayoga uko icyaka kibafashe. Imvugo yabaye nk'ikurura amarangamutima mu rukiko. Ubushinjacyaha buvuga ko kuba Bamporiki yemeza ko yari afitanye ubucuti bw'akadasohoka na Gatera ari urwitwazo. Bukavuga ko bahisemo guhurira muri hotel kandi mu cyumba cyihariye agamije kumwaka ruswa nk'uko yarasanzwe bimukorera mu mugambi wo kumutoteza. Bamporiki kandi yemera ko Gatera yigeze kumuha miliyoni 10 amushimira kuko yamuvuganiye umugore we agafungurwa ku byaha byo gutanga ruswa. Ubushinjacyaha bukibaza uburyo inshuti y'umuntu yamuha ko kayabo nk'ishimwe. Abamwunganira bakavuga ko nta nenge ubushinjacyaha bugaragaza mu rubanza rwafunguje umugore wa Gatera. Mu kutamusubikira ibihano, umucamanza yavuze ko Bamporiki ari umuntu ujijutse bihagije azizakira zira n'indangagaciro wagombye kubera intangarugero abandi, bityo ko kumusubikira nta somo byabitanga cyane ku rubyiruko yarashinzwe. Abamwunganira bo bakavuga ko yagaragaje ukwicuza gukomeye. Bamusabira ko ibihano yahawe byagabanyuka kandi urukiko rukuru rukazabimusubikira. Abunganira Bamporiki bavuze ko imbabazi zitangwa mu nyungu za rubanda. Bavuze ko u Rwanda ruri mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge kandi uregwa yagizemo uruhare rukomeye nk'umuntu ukiri muto yakomeza kugira urwo ruhare. Ubushinjacyaha bwavuze ko impamvu y'isubika ry'igihano basaba nta shingiro ifite. Asubiza ku ngano y'amafaranga miliyoni 10 Gatera yamuhaye nk'agashimwe, Bamporiki yavuze ko bari basanzwe bahana amafaranga menshi. Yavuze ko nk'uko umuturage wa Nyamasheke mu cyari wabo ku ivuko yahundiye amafaranga 1000 angana na miliyoni 10 Gatera yamuhaye. Ati cy'abantu batumva ni ukwibaza ngo iyo mpuye na Gatera tunywa icyayi cyamukaru kigura amafaranga 1000 cyangwa tunywa champagne. Nindi mvugo yongeye kuzamura amarangamutima mu rukiko. Yasoje yizeza umucamanza ko igihe yashyira mu bikorwa ibyifuzo bye akamusubikira ibihano Bamporiki yazatanga umusanzu ku gihugu watera ishema abatari bake agakebura abandi ntibazagwe mu byaha yisanzemo. Bamporiki wamamaye cyane mu bikorwa byo gushishikariza abahutu n'abatutsi gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya genocide ari mu bategetsi bake baketsweho ruswa bakagira amahirwe yo gufungirwa iwabo mu ngo. Ku rwego rwa mbere ubushinjacyaha bwamusabiraga gufunga imyaka 20 no gutanga ihazabu ya miliyoni 200 z'amafaranga, yaje guhanishwa gufunga imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 60. Amerika ikigari
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundira ikinyarwanda. Urukiko rw'ubujurire rw'umuryango wa Afrika burasirazuba rwemeje ko manda ya gatatu nyakwigendera president Petero Nkurunziza yari nyuranyije n'amategeko. Icyo cyemezo cyari cyagizwe ibanga mu gihe cy'umwaka ijwi ry'Amerika yabonye kopi yivanye mu biro bya EAC. Pierre Claver niyo nkuru.
Kubwingingo ya sentare yiyungururizo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ijwi rya Amerika rifitiye kopi igenwa n'ikiringo cha gatatu cha nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi vyarahunyanze amasezerano agenga uwo muryango n'amategeko agenga u Burundi harimwo nibwirizwa shingiro. Nurubanza gwari rumaze imyaka 7 muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ruje kuvuguruza igisata ca mbere c'iyo sentare cari cerekanye ko atabubasha gifise bwo gusuzuma ingingo iba yafashwe n'inzego zo hagati mu bihugu nka sentare yubahirize bwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha nyakwigendera perezida Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'2015 yamara ingingo ya 97 y'ubwo rubanza gwasomewe mu mpisho yungururizo ivuga iti nduguruye twa mugina twebwe bacamanza tumaze guca ijya no hino ugwaciwe na sentare ya mbere mu mwaka w'2019 n'impari zakurikije dusanga sentare yubahiriza ibwirizo bashingiro mu Burundi yarahonyanze ingingo za gatano ya gatandatu yindwi n'iy'umunani z'amasezerano y'umuryango wa EAC gutyo ko nibwirizo bashingiro ry'u Burundi n'ayandi mategeko byahonyanzwe ndugaye twa mugina. Izo ngingo ziri mu itegeko rishiraho EAC zishimikira ku mahame ya politike, demokarasi, intwaro rusangi n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. Ubwo rubanza rwasomewe i Bujumbura itariki 25 z'ukwezi kw'11 umwaka uheze. N'urubanza rusomwe inyuma y'imyaka 7 ndetse n'ikirengo kivugwamwo caraheze igihugu gifise ubutegetsi bushasha. Naho biruko abanyamategeko bemeza ko ingingo nk'izo zifise insegu. Umunyamategeko Dieudonné Bashirahishize ari mu bashingwa manza bakurikiranye ubwo rubanza ndetse ari no mu runani rw'amashirahamwe y'akarere ka Afrika y'ubuseruko yitwaje akanunguruza urubanza.
Iyo sentare yemeje yuko muri 2015 umugambo uri ku butegetsi washizeho Nkurunziza watembagaje amategeko y'igihugu nayo mu karere mucamwumva ko haheze imyaka irengandwe tugira ku kinyoma tugira kugikenye.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya igitumi vyavuye muri urwo rubanza bitigeze bija habona. Umwe mu bakozi bakomenya ba sentare ya EAC atashatse ko amazina yiwe amenyekana yatubwiye ko ari kubera gwasomewe i Bujumbura u Burundi akaba ari bwo bwabwirizwa kurushira habona. Yongeye ko kwiyindi mvo ari uko urwo rubanza gwasomwe iyo sentare isiga yitwagwa no mu Burundi ko byari bigoye ko ruja ahabona. Amashami yigenga yoyo abona ko urwo rubanza ruje kwerekana ko harabandi bari bakwiye gukurikiranwa kucaco gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015.
Ruje kwerekana abatembagaje ubutegetsi abaribo. Abatembagaje ubutegetsi nabo batembagaje amategeko igihugu cagirako. Ruje gusubiza gateka abantu bahagarariye amategeko bagahagararira ibwirizwa nshingiro amasezerano ya Arusha bakabizira bamwe bakicwa abandi bakangazwa.
Ijwi rya Amerika ryabajije uwaburanira u Burundi muri urwo rubanza icyo abivuga ko uwo ubasigaye atwara sentare ya EAC Nestor Kayobera yicuye ko ataco abivuga ko kuko atakiburanira igihugu kimwe ahubwo kubo atwara sentare y'ibihugu indwi. Jean Anastase hicu Burundi umuhinga mu byerekeye amategeko agenga amatora we yavuze ko urubanza rwaheranye n'ikiringo cha gatatu abwira abo bashingwa manza ko boreka kubandanya inzira idashi. Icyo bikoze umucamanza Geoffrey Kijyabwire aturuka mu Buganda, Sauda Mujasiri aturuka muri Tanzania na Anita Mugeni w'umunyarwanda basomye urwo rubanza barerekanye ko rugoye gushira mu ngiro. ukudashira mu ngiro imanza zaciwe na sentare ya IAC utwari yo sentare Nesture Kayobera aheruka kubigaruka ko kuri mikro yijwe ya America
sentare yacu yavuga buseruko ici yurubanza ibihejeje ariko tashigenda kugukurikira kuraba yuko urwanza kwashizwe mu ngiro nubwo ko wasinze niwagaruka gusaba ati ndabasavye urwanza rwanje rusigwe mu ngiro leta yashibwa igashibwa n'ishere mu ngiro akazoko magaru hagaruka ariko no kwashije no bwayuko ntanzi ikuyasha
Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
ningaha dusozere ya makuru twahita bafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategugwe yongera abashikire kuri micro mwari